Mwaranya kumviriza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri umwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije nshuti mwese muduteza amatwi tubangiye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Loise Bigirimana dushikiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli ayavugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku mugabane wa Afrika muri Burkina Faso abasirikare indwi barasize ubuzima mu gitero cy'abajihadiste cyabaye mu buraruko bw'icyo gihugu. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko abo basirikare bishwe ku munsi wa kabiri bari mu modokari batezwe umutego mu ibarabara. Aya makuru avuga kandi ko abandi basirikare cumi bakomeretse. Icyo gitero kibaye kigira kane gikozwe mu minsi iri munsi ya cumi mu buraruko bwa Burkina Faso. Ku munsi wa mbere abasirikare babiri barishwe hamwe n'abakora iterabwoba barenga cumi mu gitero cyakozwe ku ikambi y'abasirikare. Mu ntango z'uku kwezi nyene abasivile 35 barishwe, abandi 37 barakomereka igihe igisasu cyari cyatezwe mu ibarabara gihitaniye imodokari barimwo bageze hagati y'ibisagara bya Jibo na Buruzanga. Ku munsi wakurikiye abantu bashika 9 bagizwe n'abasivile 7 hamwe n'abasirikare 2 barishwe mu bitero 2 bitandukanye byakozwe n'abajihadiste nyene. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali mu kwezi kwa mbere bari bariyemeje kugira iya mbere urugamba rwo kugwanya abajihadiste bakaba sangangura mu gihugu. Umukuru wabo basirikare ari nawe atwara igihugu muri iki gihe Lieutenant Colonel Paul Hari Sandaogo Damiba ku munsi wa mbere yarakuye umushikiranganji wo kwivuna abansi aca yifatira mu minwe ubwo bushikiranganji mu ntumbero yo kuhangana n'ibyo bitero by'iterabwoba. Muri Afrika kandi muri ako karere nyine Cote d'Ivoire ryo kuwa gatatu yagirije Mali kwishaka inguzanyo ku basirikare bayo 46 bafatiwe muri Mali. Cote d'Ivoire isaba abategetsi bo mu karere ka Afrika y'uburengero kubishyiramwo ukuboko kugira baganire kuri icyo kibazo mu bihe bya vuba bidatevye. Mu ndwi iheze Mali yavuze ko imbere yo kurekura abasirikare abanyemari nabo baba muri Cote d'Ivoire kandi barondegwa n'ubutegetsi babwirizwa nabo kurubanza kurungikwa muri Mali. Akanama kajeje umutekano muri Cote d'Ivoire kavuze ko ivyo Mali isaba bitariko birashoboka. Ibihugu ko ari bibiri biri mu mwumvikano muke wa kidiplomasiya kuva ku itariki ya 10 y'ukwezi kw'indwi igihe abategetsi ba Mali bafata abasirikare 49 bari bashitse ku kibuga cy'indege cy'Ibamako ibagiriza ko binjiye batabirekuriwe n'amategeko.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze za Amerika, komisiyo ya Sena ijejwe imigenderanire n'andi makungu ejo ku gatatu yaremeje ko Amerika iha Taiwan ibigwanisho bifise agaciro kama miliyaridi y'amadolari. Amerika imaze imyaka itari mike ishorera ibigwanisho muri Taiwan, ariko iki cyemezo cyo kuzoha ico gihugu ibigwanisho bifise agaciro k'imiliyaridi zina n'ibice 5 z'amadolari ni intambwe igiye gutuma Ubushinwa bushavura. Iyo komisiyo yaciye iba irategekanya kandi bihano ku Bushinwa mu gihe bwo koresha inguvu mu kugerageza gufata iryo zinga rya Taiwan. Abashinga mateka bafashe iyo ngingo ku bwoba bafise kuri Taiwan inyuma yaho baboneye Uburusiya buteye ubu Ukraine. Ni nyuma yaho kandi umukuru w'inama ashinga amateka Nancy Pelosi agendeye Taiwan urugendo rwakurikiwe n'imyimenyerezo ya gisirikare y'Ubushinwa muri ako karere. Ibi Amerika ikabona yuko ari nko kwimenyereza gutera Taiwan. Senateri Bob Menendez wo mu mugambwe w'abademokrate kandi arongoye iyo komisiyo yavuze ko Amerika itariko irarondera intambara canke kwiteranya n'Ubushinwa, ariko akavuga ko Amerika ikwiye kuguma imeze magabo kandi irikanuye ibyashikiye Ukraine ntibibe no kuri Taiwan. Muburaya mubwongereza ibihumbi by'abanyagihugu bandanije gusezera ubwa nyuma umwamikazi Elizabeth wa kabiri ahikiziga ciwe cashizwe mu nyubakwa y'i Westminster imbere y'amazi ko ategekanijwe ku munsi wa mbere w'iyindwi iza. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yasandavye ku itariki 8 y'uku kwezi kw'icenda hitezwe abategetsi batari bake bo kwisi kuri ayo masiko kandi akazoshingurwa hafi yahambwe umugabo wiwe nawe akaba yasandavye mu kwezi kwa kane 2021. Muri Afghanistani abategetsi basavye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwisubira ko ikarekura amamiliyaridi y'amadolari y'ico gihugu yafashwe kuva bagisubira ku butegetsi. Kurekura ayo mafaranga bizofasha gusananura ubutunzi bw'igihugu no kugikura mu gusegerereza imfashanyo, ariko abatalibani bari ku butegetsi ngo nta ruhara bogira kuri ayo mafaranga mu gihe yotangwa. Amerika yarafashe ubutunzi bwa Afghanistani bungana n'amamiliyaridi 7 y'amadolari. Ayo mahera akaba ari mu mabanki yaha i New York muri Amerika. Ayandi mafaranga angana hafi miliyaridi 2 z'amadolari ari mu mabanki y'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa kabiri Perezida Joe Biden niho yatanga uruhushya rwo kurekura igice cy'ayo mafaranga, ayasigaye akayabikira abagize ingaruka y'ibitero byabaye muri Amerika ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda 2021.
Tugushimire Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abategetsi muri Uganda barasubije abanebagura ingingo yabo yo kwirukana abanyekongo abazi igihe bacumbitse mu bice vyegereye umupaka uza ico gihugu na Republika ya Demokrasi ya Congo.
Ubugambe rose ndefitete dushobora kudutorera ubuca kuduserukira nitwebwe dutanga muna mashinga matika ya eyara uhagara mu kibanza cya CNN.
Uyo ni Abel Bizimana, umuyobozi w'akarere ka Gisoro mu manuko bwa Uganda. Sentare yungurizwamo imanza y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa ry'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yagenye abashingamateka bazoserukira u Burundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare yungururizwamo imanza y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa n'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko, Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi igenwa n'ikiringo cya gatatu cya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahonyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo n'ibwirizwa shingiro. N'urubanza rwari rumaze imyaka 7 muri sentare y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015 yamara ingingo ya 97 y'urwo rubanza rwasomewe mu mpisho mwiyungururizo ivuga iti: nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca hirya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'2019 n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatanu ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko vyahonyanzwe. Ndugaye twa mugina Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kaze na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka 7 ndetse n'ikirengo kivugwamo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insegu. Umunyamategeko Dieudonné Bashirayishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye urwo rubanza, ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afurika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambwe uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere, muca mwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma, tugira ku gikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma ivyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura, u Burundi akaba aribwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isiga yitwagwa no mu Burundi, ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa kucaco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira ibwirizwa nshingiro, amasezerano ya Arusha, bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yishuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe, ahubwo ko ubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cya gatatu, abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igira iti ndoguruye twa Mugina urubanza ni nkaho ruteye impari kandi rusinziriye, bitumwe n'uko icyo kiringo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego, ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamo Petero Nkurunziza akaba yaritavye Imana. Ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari ziteje kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugaye twa Mugina. Ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwara iyo sentare, Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Sentare iwacu yavuga ubuseruko icyo urubanza ibihejeje, ariko tafikiye nda kugukurikira kuri uko urubanza rwashizwe mu ngiro. Nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro, leta yashizwe igashizwe nishije mu ngiro akazogumagaruka.
Yamara kuri iyi nshuro hoho amashami yigenga yari yitwaje arafise ico kogwa nk'ugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo,
ko baraba bati ntiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha by'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa.
Izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015, ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ejo kuwa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yagenye abashingamateka bazoserukira u Burundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo mu buseruko. Inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abashingamateka 9 nibo bemejwe n'inamashingamateka y'u Burundi nkuko bitekanijwe n'amasezerano agenga itunganywa gishiramwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ngingo yaryo ya 50. Muri iyo ngingo bitekanijwe ko inamashingamateka isasa ikemeza abashingamateka 9 bava mu migambwe iserukiwe mu nama ibitsina byose bigaserukirwa cyo kimwe n'imigwi y'abantu idasanzwe muri ico gihugu. Inamashingamateka y'igihugu kigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nicyo gitunganya uko abashingamateka bemezwa. Abashingamateka rero bemejwe ni Ntakarutimana Joseph, Nisezerana Gabriel, Urikukiye Victor, Muhigwa Jean-Marie, Saidi Kibeya na Karigwa Momamo, abo bose bakaba bakomoka mu gambwe SNDF duri ku butegetsi abandi bemejwe ni Kezimana Keti wo mu gambwe SNL Nkurunziza Olivier wo mu gambwe w'abadasigana Iprona na Goreti Bigirimana mu gogo bw'abatwa yemezwe ajya washinga amateka cyateye ikibazo mu gambwe SNL rongowe na Gatongwasa kiretse ko muri uwo mu gambwe bamenyesha ko batumiwe nijoro ku butumwa bwarungiswe muri za telefone ngendanwa zabo bashinga amateka muri SNL bamenyesha ko babazwa kandi no kubona batamenyeshwa ibigiye kwigwa kunyegezwa ibikogwa birabi n'amashinga amateka muri SNL bamona ko aragasuzuguro ari naco catumye bakura meza
ko abandi bari bazindukiye mu nama bakavayo bazi nawo baza gutora ndetse n'ama Twitter agatangura gusirikira yabayemejwe bavuga ati abemejwe kuja mu n'amashinga amateka ya karere ni naka nibikogwa mu n'amashinga amateka bitaratangura hanyuma munyimukaza ubona ni babandi nyene bari buri ya Twitter aho ndumva yuko kugira amakenga kwacu kwari gufise impamvu
Yohani Minani yigeze kurongora inama nshinga amateka y'uBurundi amenyesha ko umushinga amateka ategerezwa gutumigwa afise urutonde rw'ibintu byose bitegerezwa kwigwa
ikibazo cyose naho cyo bakihutwa kija ku rutonde igihe inama nshinga amateka irinyirasasa mu nama isanzwe kikigwa kikaja ku rutonde ntibashobora guhamagara inama nshinga amateka igihe itari mwirasasa ngo ize kwiga ikibazo ngo nuko cyihuta nk'ivyuno munsi twumvise ntabwo ari ikibazo cyihuta na gatoyi cari kuja ku rutonde kw'igihe inama nshinga amateka izosasira mu nama isanzwe
abashinga amateka bose bemejwe ijana ku ijana Nabashinga amateka 82 bari bitavye ico gikogwa na batatu batumye kiretse buri kukiye Victor Muhigwa Jean Marie na Karegwa Momamo wo mu mugambwe SNDFDD bari basanzwe bari muri iyo na mashinga amateka ya Karere ka Afrika y'Ubuseruko abasigaye bose ni bashasha Desire Atungimana Kigali ijwi rya
Tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Gatondwasa ayobora umugambwe SNL atangura avuga uko yakigenwa ry'umunywanyi w'umugambwe wiwe
Kimwajiwe ntacyo tuzi kuko umugambwe ntazindagiwe batanze. Umugambwe rero SNDFDD dushobora kudutorera ubuca kuduserukira. Ni twebwe dutanga mu nama nshinga amateka ya EAR uhagarara mu kibanza cya SNL. N'ikindi nacu amategeko uko avuga. Usanzwe uri mu nama nshinga amateka kugira ngo wemerwe kuja kwitoza muri iryo ubanza gutanga imihoho. Uyo yatanze imihoho umugambwe yatanze imihoho mu bushinga amateka ko muri Burundi kugira ngo ashobore kuja kwitoza mu nuzirenye mu n'amashinga amateka ya karere icyo byose urumva yuko ibintu binyuranije n'amategeko iyo mpamvu twebwe tuzosoma amategeko ya yara uko avuga itegeko rigenga komunote uyu muryango w'ibihugu by'akarere hanyuma icyo amategeko azotubwira nicyo tuzoheza tugakurikiza kandi tuzatumenyeshe abo biraba bose mwebwe abamenyesha makuru tutabasize inyuma
mu gihe Kezamana kati yokwemera amabanga inyishu mutanga mugambwe SNL ni
atatanzwe n'umugambwe iyo bagiye kubera umugambwe SNL iyo bagiye kubera SNDFDD icyo gihe twebwe tabo twazi byiwe
ikintu kigiye gukurikira ni ikihe mugambwe SNL ntimwagiye muri iyo nama bagenye umushinga amateka mutigize mutanga ikintu mugiye gukora muri iminsi niki
yarabije kwa amategeko y'u Burundi yara igengwa na treaty no kuvuga amasezerano y'umuryango wa karere k'ibihugu by'ubuseruko bwa Afrika niyo agenga yara niyo tuzosoma yara irafise nanone ibwirizwa rigenga amatora muri uwo mugetango icyo bita yara election act tuzosoma yo mabiri hanyuma umuco tuzoronka muri ayo ni uzotubwira icyo dukora kubijyanye n'amategeko y'umugambwe ibyo ntabyo nyine tuzoyaraba turabe iyo situation y'uwo mufasoni hanyuma afatwe ingingo zibereye
Agaton Rwasa umukuru w'umugambwe SNL murakoze cyane rwose kuko ari mu hari radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nako kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gisoro muri Uganda bwasobanuye impamvu bwafashe ingingo ikomeye yo kuvana abanyekongo basaba ubuhungiro aho bari babaye mu turere twegereye umupaka n'igihugu cyabo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yaganiriye kuri icyo kibazo na Abel Bizimana ayobora akarere ka Gisoro.
Rwose ijambo kwirukana ntabwo ushaka ngo turishyire mu kanwa kacu, kuko umuntu uhunze ntakwiriye kwirukanwa kuko abafite n'icyahunze. Ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko yahihungiye, ariko nyine ikibazo twagize abantu bahunze baturutse muri Kongo babanje kwemera bazanye akabande aho impunzi zikunganyirizwa aho bita mu transit camp. Camp yatangiye mu 1994. Igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko igihugu bahungiyemo. Kandi byanditswe no mu statute z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo, izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko y'igihugu bagiyemo. None itegeko rya Uganda rya mbere riravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na UNHCR kandi ifatanyije na office ishinzwe iby'impunzi iri mu Office of the Prime Minister, bakabajyana ahantu hari gazette kwakira impunzi. Ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka ari byo dukora. Birababaje kugira ngo impunzi ize yange kujya aho bayigeneye, iduhati kugira ngo tuyakirire ahantu hatemerewe, ahantu mu rugo rw'umuntu yuko ari umuvandimwe, umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga, umuntu akajya mu public land agashaka gushyiramo ihema agahamagana abagenzi be bagakora ad hoc camp yindi tazwe. Rero nk'abantu nkabo bikozemo camp yabo nta bufasha babona.
Abo bantu batuye aho hantu bareba bahamaza amezi agera kurani cyangwa tatu, ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubu ngubu ejo bundi kugira ngo mbone kutangira kubakura.
Ubugwaneza bw'inkware bwayigonze zose. Ninje muntu wafashe ya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano, ndavuga nturabizi izi ntambara hari gihe ziba kandi byabayeho, hari gihe bahunze umunsi umwe munsi wa kabiri barataha bose. None impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri Kongo, bansaba nka guverineri wa Gisoro ngo mutwemerere byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu tugahita dutaha, kuko no mu kampu batwemeje yuko hari bitagenda neza. Natwe nk'abayobozi bwose bubaha Imana turavuga tutaba abantu ubwo badusabye, wenda koko hari ibyo babonye umutekano ugiye kuza vuba bongere basubira iwabo. Umutekano ntabwo waje vuba, nabo bakajya birirwa muri Kongo bagataha muri Uganda. So bitwereka ngo hari akantu mw'abantu mwe mwagenda, ndetse ahubwo bamwe batangira no gutera iterabwoba no kwigirisha no kuvuga ngo nimudakora mutya ngo ni muramutwanze muramudufashe nabi. Igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye. Igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu, batangira kwigabira amapariseri mu butaka rya leta, batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza, banga kuva mu mashuri n'amaramizo. None baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kujya mu kampu, ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda, ko ari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu. Ariweho wakora iki? So aho no twavuze tuti none muhitemo kimwe, kujya mu kampu ziri gazette di nyakabande n'ahandi, nangwa niba mubona tubabangamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye, nimubone iwanyu kuhasubira atari kujya nyakabande mwisubirire mu rugo. Ariko byantangaje nabwo nk'umuyobozi, umuntu yavuga ngo njyewe sindi bwemere kujya mu kampu ahubwo nasubira mu rugo. Ku bantu ijana bari muri ibyo bice byo tuvuze bya Bunagana, Nyarubuye, Rukundo, Busanza, Muramba ahantu hegereye umupaka. Ndivuga nti kuvuga ku bantu ijana. Abantu basubiye muri Kongo ni 60%. Nukuvuga ngo hari cyo bikanze mu kampu nangwa nkuko abantu bahunze mu Rwanda bakahungira muri Kongo bakagira indi mipango ntangiye gukeka ngo naba abantu bari bahunze bafite indi mipango yo bari bashaka gukorera mu gihugu cyanjye kuko niba uhunze ntambara bakubwira ngo jamukampu kavuga nti nsubiyeyo eiza nta ntambara wahunze kuko ntabwo wakwemera guhunga imbunda ngo nakubwira ngo je mukampu uvuge ngo njye nakwemera gupfa.
Njuti muduteza matwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira Ijwi rya Amerika, shibira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Tubifurije ibihe byiza aho muherereye hose.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yele.